nzamba
nzambi rasamirana
amakuru makuru makuru yaranze nuno
turi kwikenegerezo rya 19 ukwezi kw'icenda sangwe ikaze nshuti bakunzi ba radio nzamba makuru 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 yaranze nundwi turiko turasozera amakuru mushikirizwa na jewe Josine Kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu nzamba akaburungu org
Kuri uyu w'Imana umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aritezwe i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri urwo rugendo azosozera itariki 26 z'uku kwezi nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azoba aherekejwe n'abafasha biwe bari kurushi n'abahora badahara mu ngendo ziwe nk'umuhanuzi mukuru ajejwe izo gufashanya Chamu manuzi mukuru hajajwe kumenyesha makuru wilinya mitwe ntibazoba bari kumwe i New York ibitari bimenyerewe mu rugendo rwo kugwego runini nkugo inkuru twateguriwe na Jean-Marie Ndabashinze
Nkuko tubisanga ku rupapuro rw'uburenganzira abazoherekeza Perezida Evariste Ndayishimiye ordre de mission mu Gifaransa nimero 110 agakoni SAG agakoni 180 agakoni 2021 dufise mu ruganda wo kumenyesha amakuru kwa radio inzamba agateka kawe ku nimero ya mbere hari uwo bita VIP ya mbere ku ya kabiri akaba uwo bita VIP ya kabiri abo nabo akaba ari president Ndayishimiye ubwiwe na Angelique Ndayishimiye umupfasoni wiwe turetse ko ari inama ya mbere kuri urwo rwego Perezida Ndayishimiye azoba yitavye kuva ashikiriye ayo mabanga hari n'ubudasa bugaragara buri ku rutonde rw'abazomuherekeza ugereranije n'ingene byahora bigenda ku bandi bakuru b'ibihugu bamubanjirije mu gihe hahora hari ba ntibahara mu ngendo z'umukuru w'igihugu ziri ku rwego nk'ugo aha twovuga nk'umuhanuzi mukuru ajejwe imigenderanire mu biro by'umukuru w'igihugu umuhanuzi abajejwe ibikorwa vya ONU mu biro by'umukuru w'igihugu umuhanuzi mukuru ajeje byo kumenyesha amakuru muri abo bose nta numwe azoherekeza umukuru w'igihugu Evine Butoyi avugira ibiro by'umukuru w'igihugu akaba ari we wenyine rudende dusanga kuri urwo rutonde haba mu bahanuzi bakuru ba Perezida Ndayishimiye canke mu bahanuzi basanzwe Kusiguro bamwe nabandi baha ugo rutonde rw'abantu bari kurushi bazoherekeza umukuru w'igihugu mu nama ikomeye nk'iyo amasoko yacu mu biro kwa Perezida Ndayishimiye atubwira yuko isiguro zishobora kuba mu buryo bushika nka butatu bamwe bagira bati Perezida Ndayishimiye abikora mu ntumbero yo kudasesagura amatungo ya leta abandi bati nkumbure ntagishaka kwikoza abahanuzi wenyene atashizera gifitiye avuga yuko ari binebwe ataco bagihereza iminwe ku rundi ruhande bakavuga yuko ubukene bw'amafaranga y'agaciro burangwa mu gihugu ngo bwoba bwarashitse no mu biro kwa Ntare Rushatsi
Nkuko amakuru yizewe dukura aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avyemeza nta muntu n'umwe yemerewe kwinjira ku butaka bw'ico gihugu atarahawe urucanco rwo kwikingira mugera wa COVID-19 ivyo bikaba bisigura ko umukuru w'igihugu nabo bajanye bashobora kuba baramaze gufata urukingo rwa COVID-19 Kubwa vita nshimira Imana ngo kubona umukuru w'igihugu aja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisigura ko hari bamwe mu bategetsi b'u Burundi bamaze kwicandagisha mu kwikingira ikiza cha COVID-19 binyegeje ikibabaje ngo nuko abo bategetsi nyene bahakana ko bidakenewe ko Abarundi bicandagisha bitanshimira Imana arongoye urunani rw'amashirahamwe yigenga Force abona ko ivyo bisa no kubuza ubwigenge bwo kugira amagara meza ku banyagihugu ariko kandi nubwo kwidegenza arasaba abashirahamwe yatandukanye gutera kamo leta kugira yemere ko abanyagihugu bacandagwa mu kwikingira no mu kuronka ubufasha bwo gutembera
ibi biza bihinyuza imvugo y'iyo ntwaro aho
kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bagumye bafata minenegwe ibyerekeye ukugwanya ikino kiza na cyane cyane mu guhakana yuko icyo kiza cyateye mu Burundi hamwe n'ukwanka urucanco. Ibyo rero iyo abatwara igihugu abari muri leta cyangwa abandi banyacubahiro badafashe ya mbere mu kugira ngo bahimirize abandi banyagihugu, abanyagihugu baca bagira amadidane, abanyagihugu baca batinya. Ibi rero birababaje cyane kubona bamwe ku ruhande rumwe abo muri leta cyanke aba bafasha binyombora bakagenda bagacandagwa kugira ngo bidegenze bajye aho bashatse hose, hanyuma bagaca muri uwo mwanya nyene babuza abanyagihugu yuko bacandagwa ubwo n'ubwicanyi mu bundi. Hanyuma ikindi nacyo twashaka kuvuga nuko abanyagihugu rero bakwiye kurikanura na cyane cyane abaganga, amasendika, amashyirahamwe, abihebeye Imana bagahaguruka bagasaba yuko leta y'u Burundi yoshiraho umugambi wo gucandaga abanyagihugu. Ibyo nabyo bazobikora bamaze kwemanga yuko uwo mugambi bakeneye yuko ubaho, bakonge bagasaba abafasha Burundi yuko botanga izo cyancu bagasahiriza ibyigugu cy'u Burundi kitoshobora kwikorera.
Hadiyo Inzamba ibicishije ku muhora wa WhatsApp y'umukuru w'igihugu yamubajije nimba yoba yarabanje kwicandagisha imbere y'ugufata urwo rugendo. Evariste Ndayishimiye yishuye ko atarucanco yafashe kuko mu Burundi bataratangura kuzitanga, akamenyesha kandi ko asanzwe afise urucanco yahawe n'Imana.
Inzamba
tutadukire mu makuru yavuzwe mu gisata cy'agateka kazi na muntu aho kagumye gahungabana kuva umukuru w'igihugu hashikiye ubutegetsi. Ivyo biri mu cegeranyo cy'umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ujejwe amatohoza kuzerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi washize ahabona. Ico cegeranyo kikaba carerekanye ko mu bisata bitandukanye agateka kazi na muntu hamwe no kwishira no kwizana mu vyumviro vyifashe nabi muri kino gihe. Ibiri muri ico cegeranyo bikaba vyashikirijwe abamenyeshamakuru kuri uno wa kane. Inkuru tubaza Blaise Nijimbere.
Iki cegeranyo kigize ca gatanu kigizwe n'uwo mugwi kubijanye n'ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi kuva ugishigwaho mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2026. Abari muri uwo mugwi bavuga ko bakoze icegeranyo bakoresheje ivyavuye mu vyabona mu bakorewe ivyaha hamwe n'ayandi masoko atandukanye. Uwo mugwi uvuga ko kandi naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagumye atanga umwizero kuva akija ku butegetsi itariki 18 ruhesha umwaka w'2020, ivyerekeye agateka kazi na muntu kagumye gahungabana gushika kuri uno munsi. Akarorwa gatangwa n'ivyerekeye kwishira no kwizana mu vyerekeye gushikiriza ivyiyumviro, kumenyesha amakuru no kuja mu mashirahamwe. Tududiye narongoye uwo mugwi avuga ko agateka kazi na muntu kaguma gahungabana na cyane cyane ku vyerekeye abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu babandanije baturubikwa bagirizwa ko bari mu migwi gwanya leta.
Agateka kazi na muntu kabandanije gahungabana ku rugero rukomeye cyane cyane mu vyerekeye gutuza imigwi y'abitwaje ibigwanisho yagize ibitero hirya no hino mu gihugu, ibitero byakozwe kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri ibyo bitero harabaye ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu kuko hari abantu bagirizwe atavyemezo bihari ko bari mu bakoze canke bakoranye n'abakoze ibyo bitero. Abo bagirizwe atavyemezo n'abahoze mu gisirikare ca leta bita FDN, abari mu migambwe igwanya leta na cyane cyane abo mu mugambwe CNL.
Uwo mugwi waradomye urutoke kandi abantu batari bake babuzwe irengero kuva ico gihe, abaguma bahagarikwa hadakurikije amategeko mbere n'abahohoterezwa ubuzima atacamira. Uwo mugwi ujejwe amatohoza mu Burundi ngo wasanze abakora ayo mabi ari abakora mu biro vy'iperereza bamwe mu bapolisi hamwe no gwaruka rw'imbonerakure. Abo bose ngo bakabikora mu mutekano ntangere ntihagire ubutungane bubajya n'akara. Igituma ubwo butungane budakora neza uwo mugwi uvuga ko ari uko bufukamwe mu nda n'ubutegetsi.
The system judiciaire
ubutungane bwagumye bukoreshwa n'ubutegetsi mu guhungabanya agateka kazi na muntu na cyane cyane mu kwanka gukora amatohoza ku mabi aba yakozwe no mu kugumiza mu mabohero abahagaritswe hadakurikizwa amategeko.
Mu byerekeye kwishyira no kwizana nawe nyene uwo mugwi wasanze hakiragahaze ibiyesha makuru n'amashyirahamwe ategamiye leta ngo ntiyohengeshanya kuburabuzwa ika no mu byerekeye umubano hagati y'imigambwe nawe nyene uwo mugwi uvuga ko naho abategetsi mu muganga uri ku butegetsi bagabanije amajambo abibugwanko ubu ngo bashimye kwita abansi b'igihugu abo bose batavuga rumwe na leta. Twamesha ko ibiri muri ico cegeranyo bizoshikirizwa ICS imbere y'inama mpuzamakungu ijeje by'agate y'akazi na muntu kwigenekerezo rya 2023 uku kwezi turimo.
Tukire mu gisata c'agateka kazi na muntu nyene shirahamwe Human Rights Watch yarasavye ko umugwi ujejwe amatohoza ku mabi yakorewe abarundi wo kongerezwa ikiringo cyo kugira babandanye ayo matohoza. Ivyo biri mu cegeranyo iyo shirahamwe ryashize ahabona kuri uyu wa kane nyene kuga John Fisher aserukishe hamwe Human Rights Watch Geneve ngo kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi hagumye hibonekeza amabi n'ukudahana mu gihugu naho ubutegetsi butazemera agasaba ko uwo mugwi utokugwaho ariko nyabuna hagashigwaho uburyo bw'ukuntu bohasha ayo mabi n'ukudahana bibonekeza mu gihugu. Umviriza John Fisher aserukira ishirahamwe Human Rights Watch.
Ikiduteye amakenga twebwe nuko ubumwe bwa Buraya bwatanze mu minsi iheze icyegeranyo ku Burundi bugiha inama nkuru y'agateka kazi na muntu aho bwariko buribaza nimba hariho bamwe babona ko umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi utagikenewe abandi bati umuntu umwe yigenga arakwiye mu gihugu. Twebwe ntacyo bidutwaye ko hoba umuntu umwe ariko bikumvikana neza ko umuntu umwe adashobora gukora amatohoza no kumenya ibintu byose bibera mu gihugu cyose. Ngombwa rero ko habaho umugwi wose ujejwe kugira amatohoza ku gihugu kandi bagahabwa ikiringo kugira ngo bashyire ahabona ibijyanye no kudahana. Ishyirwa ku butegetsi ry'umukuru w'igihugu mushasha ryari ryaduhaye icyizere ko ibintu bigiye guhinduka mu gihugu ariko biracyari mu cyizere gusa. Natwebwe twari twifuza kubona igihugu aho ubutegetsi bwubahiriza agateka kazi na muntu aho hari ingene boteza imbere ubutungane kugira ngo ababuze ababo babwiture ariko ubu ibyo byose birabuze ibiganiro. Nimba rero inama yawe ni izohindura ingendo ni ngombwa ko mu gihugu hazoba harabaye impinduka ziboneka nacyo gikuru gikomeza. Ubu biboneka neza ku butegetsi bw'u Burundi buhakana ko atacyo guhindura gihari mu gihugu bugahakana ko atamabi ariko yakogwa mu gihugu. Twebwe dukeneye ko ubutegetsi bwiyemeza guhagurukira ubutungane bukagwanya ukudahana mu gihugu atari ibyo mu majambo gusa.
Et pas juste des paroles non plus, plan d'action très concret.
Inzamba. Tubandanirize ano makuru yaranze inondwi muri radio Inzamba kuri no nkuru y'umufasoni Marguerite Barankitse aho yasavye uramutswe umugambi uri ku butegetsi guhagarika ibikorwa byo kunyaga benihohoterwa rikoregwa Abarundi. Marguerite Barankitse arongoye ikigo Maison Shalom akaba yibuza do mutoke ku izina rya Reveliano Ndikuriyo yari yaraye yihagiye amazu y'ico kigo yo mu ntara ya Ruyigi. Marguerite Barankitse yasavye abajeje b'amashengero kwiyamiriza iyo ngendo y'ubutegetsi. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Ibigo vya Maison Shalom mu ntara ya Ruyigi nivyo urongoye umugambwe uri ku butegetsi yaraye yuguruye icese ko bigiye gucumbikira urwaruka ruhurikiye mu ishyirahamwe ry'inkino bita Egrenor rikurikira Fondation Pax Burundi rimwe gukira. Reverien Ndikuriyo asanzwe arongoye umugambwe itsinde DFDD yashimira intara ya Ruyigi ko yaberetse umutima w'urukundo.
Ayo dushimire rero intara ya Ruyigi ni intara yatweretse yuko hari urukundo. Maze imyaka ibiri ngaha muri iyo myaka ibiri kabisa abanyaruyigi tubashimiye mwarerekanye ubufasha twarabonye mbere ifashanyo zabo mu makomine no ku bantu umwe wese ugatwikiyiwe byadushimiye cyane twadutereye ifungurwa ukumva akarundi
Ico gikorwa ntishateje kwiyamirizwa n'ikigo Maison Shalom gikorera mu buhungiro. Margaret Barankitse akirongoye yishe Reverend Ndikuriyo ko iyo ngendo iteye kubiri n'inyigisho z'urukundo ashikiriza. Ati nyamuna n'ubukozi bw'ikibi burangwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD.
Musazanje Reveriano Ndikuriyo. Nagira ngo ndakwibutse ko wama uyaga urukundo. Ubwo Burundi bwa CNDD-FDD bwigisha ugwanga buhagaze kugacinyiza kukwangaza no kunyaga buhagaze kukwica no gufungira abantu ubusa buzovaho kuko urukundo nutaba waruzi icivugo cha Maison Shalom Maison Shalom atarayo mazu Maison Shalom sayo matafari Maison Shalom ikivugo cy'urukundo
Margarita Barankitse asaba abajejwe amashengero gufasha urwaruka kugira rugendire ubuntu kwitandukanya n'intombero y'ubutegetsi yo gutoteza abandi
nagira ngo semerere mbwire abo bose bungere b'imitima y'abarundi mwigishe abantu ubwo rukundo mukugira Maison Shalom nashaka urwaruka rushasha ruzobuza ku Burundi habamwo impfuzi n'abanyaruyigimwe babanyaze ibintu mugabo mugumye ubuntu tugume dukundana dufatanye mu nda
Ibyo bigo bya Maison Shalom byo mu Ruyigi byegenewe mu gufasha mu gisata cyo gufasha imbabare amagara y'abantu abana bo mu ibarabara kwiga imyuga bino tugenigene Ugusahura amatongo y'abantu ngo biri mu mugambi wa CNDD-FDD kuva ufashe intumbero yo kubaraguza amasezerano yarusha izo byashikirijwe na Emmanuel Ndereyimana yahoze muri uwo mugambwe imbere yuko awusezerera Inyuma yaho ikigo Maison Shalom cyo mu Ruyigi cigaruriwe n'urongoye umugambi uri ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo uno akaba yagirizwa gushira mu ngiro umugambi wo kunyaga nkuko byibukwa muri kahise mu mwaka w'1972 Nino ngaha duce dusozerera ano makuru yaranze intundwi muri Radio Inzamba Gateka Kawe dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira Mugire ibihe byiza na huta.
Ngiye nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru